VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Ku makuru tubafitiye muri uyu mwanya, muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
Havuze inkoho, mbwo sinatize amazina yazo. Navuze iryo saa mbiri z'ijoro, iyo nari mfite isaha ngiyi, batwite ubundi, ruguma turi maso.
Uwo ni umwe mu banyagihugu baba muri zone Kivumu, komine Mugamba, mu ntara ya Bururi, avuga ku guhamagwa amasasi bwumvikanye muri iyo zone Kivumu mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu rishyira uw'Imana. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Ugwamagwa masasu gwarumvikanye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishyira umunsi w'Imana muri zone Kivumu, komine Mugamba, mu ntara ya Bururi. Ababa mu micungararo yahavugiye ayo masasu bamenyesha ko bumvise avugira ku kirindiro c'abapolisi kiri kuri uyo musozi. Abapolisi bavuga ko atabapfuye canke ngo akomereke. Fidelite Shatsi niyo nkuru yakurikiranye.
Abanyagihugu ku mutumba Kivumu, itiro ry'akavazi ko ntiryaboroheye gutora kuri uyu wa gatandatu mu ijoro. Abanyagihugu bo mu manuko y'igihugu cy'u Burundi bamwe muri bavuga ko bageze aho batora agatiro baza bumva inkoho zirasiranye.
Havuze inkoho, mbwo sinatize amazina yazo. Zavuze iryo saa mbiri z'ijoro, iyo nari mfite isaha ngiyi, batwite ubundi, ruguma turi maso.
Abanyagihugu ku musozi Kivumu, abo twaganiriye bose bemeza ko izo nkoho zavugiye ku kirindiro c'igipolisi kiri mu nyubakwa z'amashuri mato mato n'ayisumbuye ari ku musozi Kivumu. Uyu munyagihugu aba munsi y'uwo musozi uri ku kirindiro c'abapolisi.
Nkazivuze cyane, mu masambi hejuru ku mashuri.
Hejuru ku mashuri hari iki?
Ikirindiro c'abapolisi ni gishashe.
Haca iminsi ingana iki abapolisi bari hejuru ku mashuri?
Arahetse nk'indwi.
Dushitse ahantu bivugwa ko havugiye inkoho, atari uko twasanze ikirindiro c'abapolisi abanyagihugu batubwiye, nta kintu na kimwe cerekana ko ico kibanza carasiwemwo twahabonye, haba ku bisigaye vy'amasasu, ivyo bita amadiyo mu Gifaransa, canke kubonekera kw'inyubakwa. Tugerageje kurondera kumenya abarasa bari bo abapolisi twasanze, nta kajambo twabakuyeko. Yamara umwe mu banyagihugu begereye ico kirindiro bavuga ko abapolisi baba barikanze ko batewe baca bararasa.
Mbwa twarumva abantu bayogora mw'ibarabara barengana, kugaza ko baba barashe abantu bariko bararengana, ko baba baricuze ko abantu baba baje kubatera. Ngo hari abantu bari bavuye ku rubanza uwo munsi, twaciye tumva amasasi ayogura cyane aca hejuru. Umugabo ntiyari ntacu ntabo yarashe aca hejuru, twicura tuti na bapolisi tuti bibaje ko ari abantu bavuye ku rubanza baje kubatera.
Umukuru wa zone Kivumu mu cumuhimba Patrice wavuga ko makuru yahawe n'abapolisi iyo tuko baba barikanze atabirimwo,
ahubwo polisi ni menye amatohoza neza, kuko twebwe urabona umunyagihugu yumvise urusasu biraguye kubitora.
Mwe gushuka ntura n'uwo munyagihugu asanzwe mu rumukuru y'izone Kivumu, no kuvuga yuko na police bari ngaha mu by'intwaro ni wo batwara. None muri make wabajije izo nkoho uko zavuze ko bazumvise ico bamaze gukora babishuye gute?
Yewe ndababajije nabindi bavuga ko bazumvise uko ngo zivugira ngo hejuru hari yaye munda cyo baramenya neza mugongo barabona ngo amatara ngo hose ngo amatara yaka rero byo byukwikanga mugongo giye police tavyo yambwiye kubikanze ngo barasa
naho biri uko imvugo sizimwe hagati mu kutwahawe naje ntwara ku mutumba Kivumu hamwe no twahawe na muvugizi w'igipolisi naho abantu bombi bayahawe na police yo kinje cyo ku mutumba Kivumu. Mu gihe umukuru wa zone Kivumu avuga ko mu byo yabwiwe abapolisi batigeze bikanga, muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye we aremeza ko abapolisi yo kwicukirindira bikanze ko batewe baca bararasa. Ico kirindiro c'igipolisi kiri ku musozi Kivumu ni gishasha, bakiyashize nyuma yaho kuri uwo musozi hiciwe abantu batatu, abandi bagera kuri batatu bagakomereka muri kuno kwezi nyine turiko turasozera. Muri abantu batatu bapfuye harimo uwahoze, harimo batanu batuye ku mutumba Kivumu akaba n'umenyesha mana. Abandi babiri bishwe kuri uwo mutumba bagizwe n'umusirikare hamwe n'umwarimu w'amashuri mato mato. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba Kivumu bamaze kubona yuko kuri uwo mutumba wabo hamaze imisasi iseka amaraso, baciye baguma basaba ko boronswa yeje umutekano. Mu gihe baronkiwe wa polisi bamwe barabishima ko kuva baje agaye gatangiye kuboneka, abandi nabo muri bo cyane cyane urwaruka batekewe n'ubwoba bakagira amakenga yuko icyo gipolisi kizova kibahohotera. Ku bwabo babona ko hakuze igipolisi cyo kuba byiza haje igisirikare. Muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, Fidelite Shatse, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Umuntu umwe yaraye yishwe arashwe n'abantu batamenyekanye ku muhana uri muri quartier Amurama mu gisagara cya Kirundo. Nyene urugo arimo acitse ku icumu avuga ko ariwe yarondegwa, avuga ko azira matata afitaniye n'umuryango wiwe batandukanye. Ibindi kuri iyo nkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Kurugo kwa mvuye kure Yohani, niho haraye haguye umunyagihugu azwi ku izina rya Bizuru, hari mu gitero cyakozwe n'abantu batarashobora kumenyekana ku mugoroba w'ubu wa gatandatu. Abantu batari bake bari bicaye muri urugo rugo bariko barica akanyota n'inzoga ziva ku bunywero n'uburiro bita bar restaurant iwacu buhegereye hepfo y'ibiro bya komine. Nyine urugo ari muri abo benshi bacitse ku icumu aravuga uko byagenze.
Twari twicaye mu masambiri turi kumwe n'abandi bantu, hanyuma twumva amasase atatu aravuze, yavugiye rimwe tuca turajyama, hacapamo umuntu umwe nta wabonye ukuntu uwo muntu yaduteye yaje, niba yari umwe niba bari benshi ntawo kubesha, ntawo twigeze tubona kabisa, ntawo twigeze tubona kuko abarabye no kugira ngo batore ibintu zenya by'amasase byarabagoye, barinze kubitora mu gitondo baciye babona inzira yazananye yibembeye izo nganigani, hanyuma aca mu kugenda yasubiye inyuma nyene makaseruka hariya hepfo.
Nyene urugo yemeza ko ariwe yarondegwa nubwo atariwe yaguye muri ico gitero, yikeka ko abari nyuma y'ubwo bubisha ari umuryango wiwe ugizwe n'umukenyezi we n'abana bamaze igihe baratandukanye.
Je numva ko ari ububisha burondera je gusa, je nibaza ko ari ububisha buturuka mu muryango, kandi sindabyibaza nibyibonekeza ko twagumye tugorana n'umuryango wanje ari umukenyezi n'abana, ko kuva dutandukanye nta mahoro turigera duhana n'umunsi n'umwe, nta rukundo rwigeze rusubira kubaho, habaye nk'ukuguma turonderana gushika n'uyu munsi. Turasaba leta yuko yodufasha umutekano wacu kagerageza gucungerwa, kuko ndabona neza yuko atamahoro je mfise muri uru rugo.
Hari haciye amezi atatu uwo mutama akomerekeye co kimwe n'abandi bantu bane mu gitero cy'igerenade cyakozwe kuri ubwo bunywero bwegereye umuhana wiwe. Ico gihe mu bafashwe ku mvo z'amatohoza harimwo umuhungu wiwe. Nyina uwo muhungu ariwe mukenyezi w'uwo mutama avuga ko yarondegwa, avuga ko ari akanko uwo mutama abafitiye n'abana biwe.
Mbona ari akanko kukubera ko urumva yamaze kwanka jewe ateyankana n'abana, akimaze kubona yuko jewe ahanicaye nshobora kuronka utungagurira abana nkigora nkabaronderera biramubabaza. Umwana ntako atagize ngo asabe ikigongwe arabe ko abana boja mu rugo aranka. Abana rero ashaguma bishiramo nabi ikibaye cose ngo ni step, ikibaye cose ngo ni step. Naho ejo bundi grenade yaturika umwana yari aharuguruye muhira ku kabari yicaye hagati y'abandi, igiturika umupolisi wa mbere yaramaze gushika muhira mu Stevarie ni Stefan ngaho haruguru, hanyuma aca baragenda ashamutwaye kuva ico gihe afunguwe ntiyongeye kugaruka. Yaje rimwe aje kuraba ingurube ziwe zari zavyaye aca arasubira inyuma. Ngo nibi vyaraye bibaye ngo ni Steve ngo bafatanije na nyina wiwe. Jewe nta buryo namwe fise, si Steve nta buryo namwe afise, sinumva ukuntu rero byose byogoma bizumva.
Mustani wa komine Kirundo avuga ko bahashitse bikiba. Misago Stani arongoye komine Kirundo ati baracagerageza kurondera ico ubwo bugizi bwa nabi bwoba buri ko buraturukako.
Gushika none umunsi ntituratora ico buvako, ariko hasanzwe ari hamatati mu miryango iwabo, amazi gihe yarahukanye n'umugore n'abana bose baragiye, ariko ivyo bintu ntawo bishingira ntaye ko byo bari byo, kuko uheruka agiye bahatera grenade twarafashe bamwe ubwo twari twikeka, hanyuma bajejwe ubutungane barabikurikiranye mu nyuma baramurekura, kumbure ko basanze ivyo bintu bamukeye kuko atari byo. Ariko gushika uno munsi nawe nyine agomba yibaza ko ari ivyo, mugabo twibaza yuko bitaba ari ivyo kuko abagizi ba nabi baburaho baca, kuko nuwo yikeka mu cyo gihe hagize igihe atari hari, nibaza yuko ho bari ibindi bintu tutaratora byo bavinyegeje inyuma ubwo bugizi bwa nabi, ariko tubandanya turondetse.
Inkozi giheza kuvuga abapolisi barashitse aho muri quartier ya Murama gutangura amatohoza, ariko gushika n'ubu ntibarashobora kumenya abakoze ubwo bwicanyi, eka nta n'uburafatwa ku mvo z'amatohoza akibandanya nk'uko byemezwa na Mustanire wa komine Kirundo. Mu Kirundo, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Ejo ku munsi wa gatandatu niho hafubwa iteka General de Brigade Athanase Karazura Kararuza murantunga mufasoni wiwe n'umwana wabo baherutse kugwa mu gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho ku mugwa mukuru Bujumbura. Ibirori vyo kumwibuka vyari vyatewe iteka n'abategetsi batari bake harimo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare n'umushikiranganje w'ukwivuna abansi Roger Wirikaneza niwe yari yakurikiranye iyo nkuru.
Turi mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ku birometero birenga 10 yuvuye ku mugwa mukuru Bujumbura uja mu burengero bw'u Burundi. Abasirikare bariko bahicubahirira rya nyuma General de Brigade Atanazi Kararuza iruhande y'imva yiwe hayizindi zibiri y'umufaso niwe bafiriye umunsi umwe n'ikibondo cabo caguye mu bitaro ku munsi wa kane. Abantu sinzi abato n'abakuze abategetsi n'aboroheje bari baje gusezera rya nyuma abo bahise bose bari barengewe bamwe bifashe ku matama abandi amaso zagenderanira mu maso. Ibirori byo kubasezera byatangujwe n'inkuka ya misa yabereye kuri paroisse y'ishure rya Saint-Esprit aha abo bahise bagandaguriwe ari nayo paroisse bari basanzwe basengeramo yasomwe na padiri mukuru mu gisirikare General Adelin Gacukuza yasavye Imana ko yofasha abarundi bakavavanura n'inzigo y'akazikira.
Abasirikare n'inzego begerane abasivile n'abandi bose twegerane twegerane kugira ngo dusiture kwa ruhome rukiri hagati yabamwe bamwe ayiwacu mu Burundi go ruhome nago turazi ko ari gwa ruhome guzuye inabi uruhome gugwango uruhome w'inzigo yakazikira bituma hama amarira n'urupfu. Nico gituma rero go ruhome gwasitwe na Kristo ntabagereki ntabayahudi bakiriho natwa iwacu dusaba mukama adufashe kurusitura mu mitima y'abarundi bamwe bamwe boronone n'abafisi migambi myiza.
Imbere yo gushingura abahisi yabo waserukiye ishyirahamwe R Burundi aho umfasoni wa Kararuza yakora n'uwaserukiye ibiro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aho General Kararuza yaranguriye imirimo yiwe bose bagaruse kubwira n'ubutwari byaranguwe muryango. Aloyse Rubuka umuhanuzi mukuru mu biro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yibukije ko Burundi bugwaye umugera kandi utegerezwa kurandurwa.
Ubwicanye nk'ubu tumaze iminsi tububona tugahinda gashitse amaraso y'aba bantu araboroga arasemerera tabaza atabaza twegwe dusigaye. Uburundi igihugu cacu kiragwaye kirafise umugera ukimunga dutegerezwa kwivuza. Mu makuba nkaya birumvikana ko turira tukiyambagura ububisha nk'ubu subusanzwe ndidutwarwe n'ishavu twegerane twunga ubumwe nyabuna ico kigwanisho nyamukuru dufise twicare kandi kwiyumvire ingene twubaka igihugu kizira rino shano ese barangiri ritosubira kuvugwa mu gihugu cacu amaraso y'aba bantu ntiyoba koko yasesekeye ubusa. General de Brigade Atanazi Kararuza aragiye umugabo w'ubwenge n'ubwira umugabo w'imvuga kuri yavuga adashikutse yabona kure akabanguka guhanura.
Sababye yibonye ne bashimwa nabo byagendanye incuti n'abagenzi n'ikibondo cabo kirashimagizwa n'abanyeshure bahora bigana ubumwigeme numwe muri bo.
Urupfu rwa Mpundu Daniela rwaratubabaje cyane tukivyumva byaradukoze ahandi hantu kuko twabonye tumuzi nk'umunyeshuri mwiza umunyeshuri yubaha abarezi yakunda gusenga cyane yaduhimiriza misi yose ku munsi mu gatondo turafise agasabisho dukorera hamwe n'abandi banyeshuri ari gihe rero tuba turushe ariko wewe yatwibutsa yaduhimiriza ko yakunda gusenga agaca twibutsa naho twa twavyibagiwe dufise nk'utubazo twinshi uwo munsi kwa mukunda yatwubaha ntawe bari bwigere bapfa ikintu birashika ko abanyeshuri bapfa nk'ikaramu ikaye ariko Daniela wewe yari umunyeshuri mwiza kiremesha.
Abana babiri kuri batatu basigaye mu muryango wa General Kararuza bari hanze y'igihugu kwiga umwe yarungitse ubutumwa bwa rijije abatari bake. Agira ati Dani ugiye ukiri muto turashima Imana yakuduhaye muri imyaka 18 wari ufise umutima rugabo wari intwari Imana igushira iruhande yayo hamwe n'abamarayika ruhuka mu mahoro muto ya wanje. General Dobrigada Tanaza Kararuza, Yitaziman, Fisina Kamilongitan, Unitanda to Yajeswa Mangatari Make Mogisi Kalecho Burundi, Bereno Hanze Gihugu, Mogurundi, Yatwa Makamba Katari Gake, Atwaruture Twagisi Kare, Yongra Mukuru, Wigisata, Chavasi Kare Bagwani Rahasi, Hagati Ukwezi, Kwachumi Nakabiri, Mwakambi Nachumi Nagatatu, Nukwezi Kuchenda, Mwakambi Nachumi Nagatanu Naho, Echege Nachumukuru Ingabo, Zigarukana Mahoro, Mogiku cha Centre Afrique, Uyamujena Mamokuru, Ajaju Ibazo z'umutekano n'ukwivu n'abanse mu rwego cy'icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu kuva gisohoka ishuri ry'intwaza ngabo y'iskam ntiyigeze araranya mu kuduga amapete kuva kuri lieutenant gushika kuri general be n'umfaso ni wiwe bari bavyaranye ibondo bine kimwe muri byo bakaba barasubiye mu mudugu umwe citabira imana mu bitaro Eloge Burika neza Bujumbura iryo rya Amerika
urakoze Eloge Burika neza kuri iyo nkuru Radio Ijwi rya Amerika Washington DC I programu ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kwijwi ya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa akaburungu.com
nurere kazoza
bakunze ibiganiro vya studio ijambo ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri cha kiganiro mikudira arico nurere kazoza no musi twadushimye kuganira ku vyerekeye ubuhinga bushasha bwo gutororokanya no gushikiriza amakuru biciye ku mbuga n'aramakuru za kijambere zikorana n'umuhora w'ingurukana bumenyi. Icyo tugiye kurabira hamwe rero na kamaro k'izo mbuga n'aramakuru zica kungurukana bumenyi hamwe rero n'ingaruka ubwo buhinga bushasha bwo gutororokanya amakuru no kuyashikiriza bushobora kugira. Mugenzi wacu Terence Manirakiza reka namuha akanya aganire n'abatumire kuri icyo kibazo.
Jambo riri caritishe naho rigakiza vugana
Mutumire rero adufasha kuremesha kino kiganiro akaba ni story nkuru nziza akaba kandi ari umumenyesha makuru wa kera sanswe anigisha ibijanye no kumenyesha amakuru akaba kumbure anasanzwe akwikirana ibijanye niyo mihora mishasha mu bijanye no guhana hana makuru Nestor turabara mu kigitu nabaha ni kaze mu kiganiro
mwiriwe tera kama mwiriwe no kuba twumviza bose
ego
kutagumana ni soko nyama zimwe naba muyage muzibukiri byo bimene jambo riri cari tishe naho rigakiza vugana
Nestor inkuru nziza y'imihora kuva ije kumbure uri mu bantu bagiye barayimenya bakamenya ningene ikora mubona ino mihora mugiranije nuko amakuru abantu bayaronka cyiye kumenya kuri cyangwa mu bimanya nyamakuru bitandukanye cyangwa ku radio hari ubudasa ubuwe
tera rwose gato usubira inyuma gato akaraba havya rimeze gute imbere y'ukwiza je ko munatanguye kumenyesha amakuru afemye byo mu mugaba bumenyesha amakuru hagira hatangure icyo gice cyo crise mu 1993 nuhuza kubona isano ni kudasa k'uyu munsi nk'ico giye hose gushika myaka 2000 hari radio imwe mu gihugu utumvirije inyimbye radio y'igihugu n'ahandi naho mwakura makuru ngaha mu Burundi ketse wumvirije za BBC zawe ziza munyuma agatasha kumbure mugende kuvuga yuko hari radio imwe rudende ico yavuga cabarico ico ni cambere ikintu kigaragara ica kabiri caga ubudasa nuko kandi muri ico gihe hari muri yo radio imwe abanyagihugu ntibatoye ntibavuga babumva mu biganiro byo kuri première chaîne bimwe bitajya zatumara nirongo n'ibindi
hamakaba
gutasha n'utundi tubona umugabo ntashaka kumva umunyagihugu ariko aravuga ngo ngahe wacu bimeze gute ntivyabaho urumva bisigura yuko ico gihe amakuru yarayo leta ishaka mbisanzwe kuko ukora yakoreya leta hanyuma ntawavuga ati oya hamanyagihugu bari bazi yuko ikivuzwe na radio ni radio y'u Burundi nuko nukuri hanyuma hacha haza kwikindi kintu cacye cyongera ko hacatangura injyane zakurikiye wana miongoni na gata tu kuandaanya, aho hacha makura ya, ni haja majamba tajoshe, ngi nyua marasong, ngi wiki, tribaro, teruste genocide, ivyo yacha kuiradio, yuogi yigihogo. Muga unahundi unahundi hanu vya hari, ama WhatsApp ni vini jose, ama Facebook ni havya ribi hari, nani indi radio haya hari. Hanyuma bon, harazi vini vinshi, muga ugie kurabaru hacha tangwa kuzindi radio. Bonesha tangu raza. Urana nikuwekene ngini vya, muga wo radio nyagia tangu tavuga kuwela makuru nye na yari nivita jena humanitea. Haraza erpe ya, harazi sanganiro, harazi nizindi nizindi. Muga wo cha hindu sikwa unyagiki. Hawa ye ubuginshi, ubuginhuru, zitohoj, gwena wa nubenshi. Ushora kugiru uti, numvise, ivyavuzwe hariya amakota avuzwe ngaho ukavyumva atawumvise muri ibonesha akayumva kwisanganiro akayumva kuri RPA hari inkuru nyinshi umunyagi washagira ati yendesha kwitorera ngaha icyo nshaka nkumva cyane naho bari inkuru imwe umunyagi urashagira ati je numvise yuko ngaha inkuru hari ubudasa ngene bayivuze ngaha
nahande
agashura kugira icyo ahindura Icho kindi kintu cyatu abanyagi hugu nabo batangura kwinjira noneho mu biganiro makuru ukumva umunyagi hugu ari wagenda kubaza ati mbega wewe ibintu bibona gute nibiki byabaye aho umutegetsi gusa wumva umunyagihugu akubwiye nawe ivyo yiyumviye habaho n'ikindi kintu cace kiza cuko umunyagihugu ashora kubaza utwara urongoye ahantu canke iki ibintu akamubaza ati none mwebwe ko murongoye ngaha nimuduha umuco kubyerekeye ibi nibi 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 haza kindi kintu rero gishasha kitahora kihari ivyo nvaze ku radio
yego
Hanyuma haraza ruko ico kintu ca internet nimuze ya ma rezo sosio Facebook Twitter n'umbaze na
ni rubwo kubwishye WhatsApp
arumva rero ico kintu ca icambye hari kintu cahindutse nuko ubwa mbere umunyagihugu nafise ijambo gusomba hanyuma vyaro nyiruko abanyagihugu bariko baronka ama telefone none umunyagihugu hari hose ashaka kukumviriza ku radio
akakwandikira na message
akakumviriza akumviriza radio amakana gashaka ku telefone akavuga ati ibintu ako muvuze ko sikonda yibona jewe ha ikintu cyahindutse rero urabona haha ura ama radio abantu baramenyera amakuru y'imihingo myinshi nayo ama radio yaraguha ijambo kavuga nawe ibiri ko byabiwanyu ubu rero umunyagihugu abona ikumenga nta handi yahungira atari kuri ama rezo sosio ati ndafise abantu bashaka kunyumvira hanyuma naho no barabashize no kukintu cyo kugira ibyo bitanga ama group ugasanga nko kumurageze nk'abantu 50 anu ngo bagize group imwe ico nanditse mwese mu camukironka mugabe tubaza kubona ikomere ingaruka mbizavyo navyo nyene zirahari amari ikintu cambere cahabaye kibi nuko umumenyesha makuru wese yumvira umunyagihugu wese yavuye yibaza ko ari umenyesha makuru agashaka kuyerekana kore ko ari umenyesha makuru mugabe numwuga wigwa numwuga umuntu akora akamenya amategeko yawo ariko rabo bantu bose amategeko y'umuga ntayo bazi ugasanga kuri rero kugiye guhindukira umuntu arakurunga iki kintu atatohoje kigakwira isi yose nko bavuga ngo Terence yavunitse yagize accident Terence nawe yibere he ari ku kazi urabona n'icyo ni kintu cy'ikinyoma cy'ikihari kandi abantu bagaca bacemera urumva rero byarazanye nk'uko ugasanga bavuze nka numvise ha banaka ngo barabirukanye ce banyirukanye ijyari urabona nk'uko ugasanga ni ukuri kwinshi kwagiye kurononekara kuratosekara ico ni kintu cyo cambere kibi donc kukusuma utamenya ukenshi ikiru ukuri kuko ntivyatohojwe n'umuntu abifitiye ubuzoweze umugani w'abantu babandi ico rero ni cambere ica kabiri naco nabonye kibi vyahuranye nuko hagiye kuba ibintu byo kutumvikana mu bya politique cyane cyane bituma abantu rero baba ku ruhande aba abandi ku rundi ruhande Hanyuma rero cyabituma abantu bashobora no usanga batukana ibitutsi bitangura kuba byinshi gusomba
gusomba inkuru zikinzi
inkuru aho kuvuga iti ngaha hari ikintu ciza cyakozwe cyangwa hari ikintu kibi cyakozwe ngaha nshaka umwe nimba yakoze ngo ciza mvuge naka n'ukuri n'umumarayika yatuzaniye byose ni umuyero urabona uwundi nawe yakoze ibibi aho kuvuga ati hari ikintu yakoze ikiniki twamufashe ariko aravoma essence modoka nk'akarero oya acha tukuwa muntu niho haziye muri byo bitanuze le message do hen ni kuvuga aya majambo y'ugwanko acharagwira kuri internet ugasanga umuntu batangwe gucapana naka nagako ni igiki ni imbwa ni inzoka ni biki ibintu bibi cyane gose bavuga mbere ko bizana kugira bona biva majambo bikaja mu mirindi maguru
biva mu mashi bikaja
ku bikaja mu mashi kaja maguru ugasanga rero noneho byari byatanguye ari amajambo gusa mengana gutukana umugabo wa muntu watanguye kumwankisha naka naho no mwica ntaco nakayabo uza gusanga noneho nkiyo yapfuye nk'umuntu birashika yuko byari ku muntu ntamukuntu bamaze kumenyereka akora gakoko ehe na hafa no ha kamenga umuntu aranezerewe nta muntu nezerwa n'ukundi umuntu apfuye ko naho bari umuntu akora ikibi uvuga uti Imana Imana ni zingene zo mushira mu mugorora ashaka kumbe naho ejo ari umuntu mubi mugabe cyo tugasanga baye
ubundi
umuntu mwiza turabiza benshi ntukamitura abamarayika nuko n'ubundi turamarayika urumva hamara yo kintu kibi cyabaye no navuga kuri ivyo rero byatumye abantu batangushamirana ugasanga nabari nko muri groupe y'abantu 50 aramusangira inkuru ukumva ngo naka ngo cengo bankuye muri groupe kubera ko bakwinuba ujyayo bayegereye bayiya ujyegereye kurabari
kumbe ni musanga ivyumviro bitandu mufite ivyumviro bitandukanye
aho abantu bashobora bahana ivyumviro no bagatangura kubonana mu wundi umwanzi ugasanga rero byavuye mu ntuze muri WhatsApp byavuye mu ntuzeye byazanye urwango mu bantu ugwango nago ruzovyariki ruzovyari sharisha ruzovyariki intambara nivyo nivyo birindi biri no vuga vyabonetse bibi umuntu uzeye muri amarezo sosio
rya kumbure duhe ni jambo ariko baradukurikirana twumve ico bavuga kuri no mihora mishasha bita rezo sosio kumbure benshi murayikoresha akamaro bibafitiye nakahe kumbure ibyo mubona bitagenda neza muri zo nkuru muhana hana nizihe mutwa kure ku 2022 2025 2023 2075 Allô
ndabumva
nashaka kutwidondora
ego jewe nitwa Egide Nduwimana ndumunyagihugu mu gisagara cha Bujumbura muri commune ya Cibitoke ndumenyesha makuru kandi nkongera nkaba umwe mu bakosha cyane bwo buhinga bwa none twita rezo sosio
urumumenyesha makuru kumburi koresha ukorera ikinyamakuru kiye
jewe muri redaktori kandi ndugiye makuru DPA ni agence de presse allemande
kubganye mubona hari akamaro bwo buhinga bushasha kumbure bufise mujanye no gutuma tumana kamakuru
anje ubwa mbere na mbere ubuhinga bwaragize akamaro cyane muri ibi bihe dutsitiyemo by'intureka aho wasanga abanyagihugu bashobora kumenya amakuru ku mwanya ajyanye n'umutekano yaho bagira baje canke yaho bari bikatuma bashobora kumenya ingene bo byifatamwo canke ari nk'utabarezi wundi agatabaza ubuhinga bwarafashije kandi mu bijanye n'imibano aho usanga abantu bashobora guhura mwanya muto bakavugana batarinze kubonana ari nk'umuguri hamwe ari urubanza bategura rw'abarubu cyangwa rwiza bigatuma babikora batarinze kubona amafaranga yo guhamagara n'akandi batarinze guhurira hamwe kibanza kimwe byarafashije kandi kushobora gusanga inkuru ushobora kuyironka uno munsi uri mu kazi nko mu gatondo saa moya ariko ugashobora kuba woyibikira ukaza kuyisoma mu nyuma waronse umwanya ukwiye ukaronka n'uburenganzira bwushikiriza icyumviro cyo kuri iyo nkuru aho usanga bica bikomeza uburenganzira bwushikiriza icyumviro
turavye rero ibyo byose uvuze n'ingene ubwo buryo buheza bugakoreshwa nta muntu yovuga ati birafite n'ingaruka mbi kubijyanye kuntu abantu bari basanzwe batumana kw'amakuru mu minsi iheze kumbe ubwo buryo butaramenyekana
ego cyane ingaruka ntizibuze zarabaye nyinshi cyane ahubwo kuko byaciye bitumaho usanga mbere twaronka amakuru tuyawe n'amenyesha makuru babyigiye babigize umwuga bayatohoza bakadushikiriza bayanonosoye neza ariko ubu usanga umuntu wese asigaye ameze nk'umenyesha makuru akavuga inkuru uko ayiyumviriye cyangwa uko ayibonye cyangwa ugasanga uko bayimurungiye acaye guhuko nyine ntanakubaze yuko byo bari bintu aronse uko ugasanga abantu bose baca bashaka gufata nko kumwe ngo bivuzwe n'uyu ni iby'ukuri bigatuma bibacibutu cyangwa bikomeza ibihuha mu mibano ndabagize n'ingorane kandi aho usanga inkuru rose uyifata uko ugasanga ukibaza wayigoye ngo ni umuhinga ugasanga abantu batakaza umwanya munini bari ku matelefoni bagatakaza umwanya w'akazi kabo ari kaganira n'umuntu ugasanga yanamwibagiye kubera iki telefoni iyo telefone aguma araba mu ibyo bintu abona umengo ni bishasha kandi ari ibintu bidahera biguma biza ku mwanya ku mwanya
urakoze Terence Manirakiza akumbure mu kiganiro kizokurikira tuzoca hirya no hino icokobwa kugira ngo ubwo buhinga bwo gutororokanya no gushikiriza amakuru biciye ku mbuga ndaramakuru zikorana n'ingurukanyabumenyi buryo bwa kijambere bishobore kuba ni ntagatosi jero munyunzima ndabasezerere nongera ndabakengurukira mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ntorere kazoza murwandike mubanye no muvyanyu naho butaha
Nchuti zijwi ya Amerika makoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya hani ho bigarukiye mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo kuri micro washize hamwe ibi biganiro ifatuma Alimasi Karara tubifujije mwese kugira umugoroba mwiza